murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri waeshatu radio yacu voa.com. ndabasuhuza mbahikaze muri gahunda y'iwanyu mu ntara. Mu Burundi ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe gikomeje kwiyongera mu baturage.
Abenegihugu bashika ku bice 6.9% usanga bagendana izo ngwara zo mu mutwe. Ibituma bagira izo ngwara zo mu mutwe ni byinshi.
Uwo ni Jean Baptiste Nzorero Nkankuze, umunyamabanga uhoraho muri Ministeri y'Ubuzima mu Burundi, avuga kuri icyo kibazo. Turananyarukira i Kigali mu Rwanda kureba ibyo bimukira baraye bakirwe ndetse n'andi makuru atandukanye mugiye kugezwaho nanjye Jeffrey Mutagoma. Reka ariko mugenzi wacu Aloise Bigirimana abanza atubwire amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Geoffrey, ndamutse n'abaduteze amatwi kuri uyu muhingamo. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yikuru wa Kanejo yasabye abanyagihugu biwe kwihanganira impunzi hamwe n'abimukira nyuma y'ubwicanyi buhitiye bwakozwe n'abanka banyamahanga. Ejo kuwa kane nyene muri ico gihugu impunzi zirenga 300 zari zigandagaje ku nyubakwa y'ibiro ishyirahamwe mpuzamakungu ni kita ku mpunzi HCR i Cape Town, basaba gukurwa muri Afrika y'Epfo batinyira umutekano wabo. Afrika y'Epfo ihaye indari impunzi n'abasaba ubuhungiro baba 268 benshi bava muri Somalia, Repubulika iharanira demokarasi ya Congo, Ethiopia, nkuko HCR ibivuga. Inama y'igihugu irongoye Sudani yaragenye umukenyezi wa mbere kuba umukuru wa sentare nkuru, abaye umukenyezi wa mbere agenywe muri ayo mabanga ndetse no mu karere kose k'Abarabu k'isi. Iryo genwa ryiwe ribonwa nk'iyindi ntambwe ku bagore bariko bahabwa igihagararo muri iyo leta mfata kibanza. Umukenyezi Nemate Abdullah ubwa mbere yari yagenywe muri ayo mabanga inyuma gato yaho abasirikare bafatiye ubutegetsi, mu nyuma asubirizwa n'uwundi yongera kugenwa imyerekano yakuye bashire ku butegetsi irangiye. Abakenyezi bane baragenywe mu myanya itandukanye muri leta nshasha, harimo n'umukenyezi wa mbere arongoye ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu Asma Mohamed Abdallah. Perezida Bashire ariko arakurikiranwa n'ubutungane ku byaha byo kurya ruswa, ariko abanyesudani benshi babona ko atagihana ashobora guhabwa we n'abari bafatikanijwe nawe, kiretse igisata cy'ubutungane gisubiye gutunganywa gusha. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan ariko aragabisha ko ashobora kugururira imiryango amamiliyoni y'abimukira bakinjira ku mugabane wa Buraya, mu gihe abamunegura ku bitero bya gisirikare ariko arakora ku bakirde muri Siriya barushiriza kwiyongera. Erdogan abishikirije mu gihe ishyirahamwe rya Buraya hamwe n'abategetsi ku gatwe kabo mu Buraya babandanya banegura iyo ngendo kandi bagasaba kw'ibyo bitero kubarwanya b'abakirde bihagarara. Inama ya ONIJEJWE amahoro n'umutekano ku isi yarakoranyije ku munsi wa kane ngo yihweze ibikorwa bya gisirikare biriko birakorwa na Turukiya muri ako karere. Abadiplomate bagize ako kanama bavuga ko ibyo bitero bishobora kunyura ubuzima bw'abantu atako bwari bwifashe muri ako karere, kandi bamwe mu bagize ako kanama bagasaba Turukiya kwihuta guhagarika ibyo bitero muri Siriya. Abasangwa butaka bari mu myerekano imazindwi mu gihugu cya Equateur ejo ku munsi wa kane barafashe mpiri abapolisi batari bake babatembereza n'imbere y'amasinzi y'abantu bari muri iyo myerekano bashavuye cyane bikomeye ku murwa mukuru Quito. Ni mu gihe umwe mu ndongozi zabo basangwa butaka hamwe n'abandi bagenzi babo bane biciwe bariko baratana mu mitwe n'abajejwe umutekano. Iyo myerekano yatanguye inyuma y'aho Perezida Lenin Moreno atangarije ingingo yo guhagarika imfashanyo leta yahora ishyira mu gisata cy'ibitoro, ibyatumye ibiciro by'igitoro byiyongera muri icyo gihugu. Igihugu ca Leta Zunze za Amerika carahagaritse abanyororo babiri bahoze barwanira umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kiisilamu bagirizwa kuba aribo baciye imitwe abamenyeshamakuru b'Abanyamerika mu mwaka w'2014 nk'uko byemejwe n'abategetsi ba Amerika hamwe n'abakurde. Perezida Donald Trump yashikirije ejo kuwa kane ko abanyororo bari basanzwe bafunzwe n'inteko z'abakurde ziri muri Siriya baciye bimurirwa mu ibohero ry'igisirikare cya Amerika. Iryo yimurwa ryabo ryabaye mu gihe hari ubwoba ko abarwanyi b'abakurde bashyigikiwe na Amerika basa n'abatazoguma bafunze izo mbohe mu gihe Turukiya yatanguye ibitero bya gisirikare ku barwanyi b'abakurde.
Alois Bigirimana, tugushimire ayo makuru yo hirya no hino umaze kutugezaho. Mukanya ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Iwanyu mu ntara y'uyu munsi rero turayitangira mu kanya, ariko tubanze tubagezeho amakuru ageza ku ijwi rya Amerika aka kanya. Akanama nkemurampaka kagena ibihembo, igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel kicaye i Norvege mu Burayi kamaze kwemeza ko Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed yegukanye igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel cy'umwaka w'2019 kubera uruhare yagize mu kurangiza intambara igihugu cy'Ethiopia gifitanye na Eritrea yamaze imyaka 18. Iyi nkuru turayibagezaho mu buryo burambuye mu makuru yacu ari imbere. Tujye mu Rwanda noneho, aho u Rwanda rwaraye rwakiriye icyiciro cya kabiri cy'impunzi zisaga 120 z'Abanyafurika baturutse muri Libya. Izo mpunzi zari zarafatiwe muri Libya zishaka kwambuka ku mugabane wa Afurika zijya i Burayi. U Rwanda ruravuga ko rugomba kuzitaho mu buryo butandukanye. Eric Bagira ubusanyarukiye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga i Kigali mu Rwanda adutegurira inkuru irambuye.
Ahagana saa sita n'igice z'ijoro turi ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali, bisi zirahinda zitegura gutwara impunzi z'Abanyafurika ziturutse muri Libya zerekeza mu nkambi y'agateganyo wa Gashora mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda. Zikomoka mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika, zari zarafatiwe bugwate muri Libya, izindi ziri mu nkambi. Zahafatiwe ubwo zashakaga kwambuka nk'abimukira mu buryo butemewe zerekeza ku mugabane w'u Burayi. Iki ni icyiciro cya kabiri cy'izi mpunzi, haje 123 bari mu ngeri zitandukanye. Nta munyamakuru wemerewe kuvugana n'impunzi. Bwana Olivier Kayumba, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi mu Rwanda, aravuga iki giye gukurikira nyuma yo kwakira izi mpunzi.
Ni kubacumbikira aho bari, tukabitaho. Hari benshi dushobora kuba basanga barwaye aho bavuye, murahazi ko batari bameze neza, ariko turizere ko turi bubanze tukabavuza, tukabitaho, bagashira umuntu hanyuma tukareba igikurikiraho. Abenshi uko mwababonye ni urubyiruko, harimo abana batoya, nduva ari batatu.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR mu Rwanda rivuga ko hari amahitamo atandukanye ku bamaze kugera ku butaka bw'u Rwanda, nk'uko bisobanurwa na Madamu Barbara, umuyobozi wungirije wa HCR mu Rwanda.
And there are several options. For those who can return to their country of origin, that is an option.
Ati amahitamo ni menshi ku bashobora gusubira mu bihugu bakomokamo, ayo ni amahitamo. Bamwe bashobora gusubira mu bihugu baciyemo, ayo ni amahitamo. Tunasuzuma niba hari abashaka kujya mu bindi bihugu, hari n'abahitamo kuguma mu Rwanda by'igihe kirekire, hari n'icyo twita uburyo bw'inyongera igihe hari imiryango iteye inkunga abantu, aho abantu bagenda bakiga imyuga itandukanye.
So people who go through educational or professional means.
Kuzana izi mpunzi mu Rwanda biri mu masezerano yashyizweho imikono hagati y'umuryango wa Afurika yiyunze, u Rwanda n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR. Ni nyuma y'igitekerezo cy'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame bimaze kugaragara ko hari Abanyafurika bakorerwa ibikorwa bya kinyamaswa muri Libya. Ubwo yari mu nama mpuzamahanga ibera i Kigali mu Rwanda ihuza urubyiruko ku mugabane wa Afurika, Perezida w'u Rwanda yavuze ko kubakira bishingira ku mutima wa kimuntu ariko no ku mateka u Rwanda rwanyuzemo.
where we have brought some of those people who are stranded there, they are now here. There are still more coming.
Ati twarakiriye bamwe mu Banyafrika bari mu maganya n'amagogwa kandi n'ubu baracari ko baraza. Twari dusanzwe twarakiriye n'izindi mpunzi ziva mu bihugu bibanye ibihumbi n'ibihumbi kandi nta na kimwe babuze mu kwiga, kubaho, kwivuza n'ibindi. Ariko kwakira bo twabitumwe n'umutima dufise hamwe n'ibyo natwe twaciyemo byatwigishije byinshi muri kayise. Birababaje kubona Abanyafrika nkawe natwe bapfa ataco bazira bagatwagwa n'amazi. Twebwe twavuze tuti mukurindira ko abo bantu bashika iyo bashaka kuja Iburaya turashobora kuba turabakiriye tukabaha ibyiza bisumba gupfa ku munsi ku munsi.
An alternative that is not the best or perfect but which is better than this one.
Icyakora batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bo ingingo bayibona ukundi. Metre Bernard Ntaganda yashinze ishyaka PSI mbera kuri umva uko yatangarije ijwi rya Amerika ku muzo wa mbere.
Uburenganzira bwa mbere Leta y'u Rwanda igomba gutanga ntabwo igomba kubuha abanyamahanga igihe ihonyora uburenganzira bw'abanyarwanda. Twe muri PSI niko tubibona. Kuba rero ishyaka rya FPR ryafashe kiriya cyemezo cyo kuzana bariya bantu ni ubwo bwo kugira ngo izinzike nabyise ko ari uburyo bwo guhubika amahanga rubeshyabeshya kugira ngo rwishe bya bikorwa byo guhonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu cyane cyane uburenganzira batavuga rumwe nabo.
Kugeza ubu mu Rwanda hamaze kugera impunzi 189 ziturutse muri Libya. Abaje mu ijoro ryo kuri uyu wa kane rishyira ku wa gatanu ni 123 barimo abagabo 99 n'abagore 24. Muri bose kandi harimo abana 59. Abanyaeritrea nibo biganje kuko ari 126 baje. Somalia bo ni 15 n'abanyasudani 2. Ni mu gihe u Rwanda rwemeye kwakira impunzi 500 ziva muri Libya. Kugeza ubu kandi u Rwanda rurabarurwamo impunzi zikabakaba 150,000, benshi n'abarundi bakurikiwe n'abanyekongo. Gusa hakomeza kuzamuka impungenge z'imibereho y'impunzi ku isi hose kuko abaterankunga bagenda bagabanuka. Aho bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Elik, ni utawateza matwe kuyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Reka noneho tujye mu Burundi. Abishyirahamwe Rikristo rirwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akati Burundi ryashyize habona raporo yerekana uko uburenganzira bw'abanyururu bwifashe mu Burundi. Akati Burundi riravuga ko abafungiye ibyaha bya politiki bakunze guhohoterwa aho bafungiwe. Mabohero nayo akaba yararengewe n'ubwinshi bw'abafungwa bigatuma babaho nabi bakarwaragurika. Ni inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda.
Icegeranyo c'ishyirahamwe Rikristo rirwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akati Burundi cakozwe cane cane mu mabohero ane ariyo Mpimba, riri Bujumbura, ijya Gitega, ijya Muramvya hamwe n'iryo mu Rumonge. Maitre Jean-Claude Ntimarubusa ajejwe igisata c'amategeko muri akati Burundi yabwiye ijwi ry'Amerika ko abanyororo babangamiwe n'ihohoterwa ry'agateka kabo ari cane cane abafungiwe vya politike canke abafashwe igihe c'imyerekano mu mwaka w'ibihumbi 2015.
Cane cane ihohoterwa rifatiye ubukubitwa gukorerwa mu batandukanye. Ayo mabi rero akogwa n'abanyororo basanzwe bafungiwe muri iryo bohera ariko basanzwe bayoboka umugambo uri ku butegetsi. Abo nabo bakita yuko bajejwe umutekano mu gihe ayo mabohero asanzwe arimo abapolisi bajejwe umutekano w'abanyororo. Ayo mabi rero akorerwa abanyororo yaratumye haba umunyororo umwe yitaba Imana mu ihororo rya Muramvya. Ibyo bikaba byabaye inyuma y'amahiri yakubiswe twavuga nk'uwitwa Nyahungu Gaston amwe n'uwitwa Evrard. Amabi akorerwa abanyororo afatiye ko badashira mu ngiro imanza zaciwe n'amasentare nayo nyine yarabandanije kwiyerekana no muri uku kwezi kurangiye. Aha twavuga abanyororo batarigira barekugwa kandi imanza zabo baragwejejwe ko na sentare. Akati Burundi kandi yarabonye yuko aho abarongoye amabohero babuza abagwayi kuja kwivuza ku baganga babishoboye mu gihe abaganga bo ngaho mu mabohero baba bahaye uruhusha kuko basohoka kwivuza kuko baba babonye ko batabishoboye.
Uburundi bufise amabohero makuru 11. Akate Burundi yasanze abafungiwe muri ayo mabohero barenga inshuro zibiri abategerezwa kuba bariyo. Ni mu gihe abariyo barenga 10,000 kandi ayo mabohero afise ubushobozi bwo kwakira abatarenga 4,000. Akate Burundi ribona ko nubwo bwinshi buri mu bituma agateka k'abafunzwe gahungabana.
Hatwa tankarora nkibari kuri rya mpimba ryateza kwakira abanyororo 108 no munsi rimwe abanyororo 3998 mu gihe ibohorero rya Murambye naryo ryateza kwa ririmo abanyororo 100 ririmo abanyororo 747 ibohorero rya Gitega naryo ryateza kwakira abanyororo 400 no munsi rimwe abanyororo 1774 atwovuga nk'isakwa ry'agasakisa kuri korego banyororo bagirizwe bya bya politique ibyo bigakogwa n'abandi banyororo bagenzi babo eka mbere be no muri iryo sakwa bakagenda babiyivye n'utwabo ibyo bakabikora abapolisi bajejwe umutekano mu ibohero bariko babiraba bakabirenza ku ruho rw'amazi ari n'ubundi busuma bwadutse mu ibohero kuri rya mpimba aho abayoboke b'umugambo uri ku butegetsi bakoresha ingufu bafise n'uko bafashwe mu mugongo n'abatwara amabutwara ibohero mu kusaba intererano ku ngufu yo gushigikira ikipe y'umupira w'amaguru y'imbonerakure yitwa Aigle-Vert ibyo bakabikora ku ngufu utabikoze nawe akaba bamutera ubwoba ko azoba ariko arikwegera bashobora kumukorera ikibi kandi bikaba biboneka kuko bashobora no kubikora kubera bama babikora ntibahanwe.
Iryo shirahamwe risanzwe rikorana n'ayandi aharanira uburenganzira bwa muntu muri ico gisata co kuvugira abafunzwe risaba ko ababishoboye bogira ico bakoze kugira umuntu naho yoba afunzwe agateka kiwe kagume kubahirijwe.
Akate Burundi rero isaba yuko aya mabi akorerwa abanyororo cyane cyane abanyororo akurikiranwa ku byaha bya politiki iyo hagarara abanyororo bagafatwa co kimwe nk'uko amategeko abafata co kimwe. Turasaba kandi yuko imanza zaciwe n'amasentare zokubahirizwa cyane cyane abarekuwe n'amasentare bakabaha ukwidegembya bakagabanya abanyororo mu mabohero kugira ngo n'ingwara ziva ku mwanda ufatiye ku bwinshi zigabanuke. Nuko ubucamanza nabwo bwokora amadosiye y'abanyororo banyarutsa.
Iyo raporo niyo mu kwezi guheze gusa ku 9 yamara Akate Burundi rivuga ko iryo hohoterwa no mu mezi yo mu ntango z'uyu mwaka ariko ryari gifashe. N'umushikiranganji w'umutekano aremera ko abanyororo basigaye ari benshi mu mabohero. Kuri uyu wa kane Alain Guillaume Bunyoni igihe yariko ashikiriza ivyo ubushikiranganji arongoye bwaranguye mu mezi atatu aheze yatangaje ko muri ico kiringo abantu barenga gato 2400 aribo bafashwe barafungwa abo bafatiwe mu masakwa atandukanye yakozwe. Kuri abo Akate Burundi yongera ko abafunzwe mu bundi buryo rikavuga ko hari nabo imiryango yabo itazi aho bafungiwe icyo shyirahamwe gita nk'inyuruzwa ry'abantu. Ikibazo cy'ubwinshi bw'abafunzwe kiravugwa kandi n'umugwi wa ONI ujejwe amatohoza ku Burundi uwo wemeza ko hafi igice cy'abafunzwe bafungiwe ubusa canke ibyaha bitategerezwa gutuma bafungwa. Uwo mugwi umenyesha ko abenshi muri abo ari abatavuga rumwe na leta abafungiwe ibya politike hamwe n'abaharanira agateka kazi na muntu. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru. Turagumaho ngaho mu Burundi aho Ministeri y'ubuzima ivuga ko igihugu gihangayikishijwe n'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe bukomeje kwiyongera mu gihugu. Ubushakashatsi bwakozwe n'iyo ministeri buvuga ko kuva mu mwaka 2015 abarwayi bo mu mutwe biyongereye kurusha mu yindi myaka. Iyi nkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ribifashijwemo n'abakunzi baryo bari mu Burundi, muragezweho na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Mu gihe kuri uno wa kane hari haramutse hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya indwara zifatira mu mutwe, ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buvuga ko ziri mu ndwara zibangamiye amagara y'abantu. Umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganji avuga ko mu cigwa bamaze gukora mu ntara zinezo mu gihugu arizo Ngozi, Gitega, Rumonge no mu gisagara cha Bujumbura, ibiharuro vyerekana ko abantu bagera kuri 6.4% bamaze kwiyumvira kwiyahura, abagera ku 3% nabo bamaze kubigerageza. Umunyamabanga ntayegayezwa Jean Baptiste Nzorironka Nkuze avuga ko ari ikibazo kibahanze mu bushikiranganji.
Abene gihugu bashika ku 6.9% usanga bagendana izo ngwara zo mu mutwe. Ibituma bagira izo ngwara zo mu mutwe ni vyinshi. Kaba rero muri kino gihugu cy'u Burundi mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kubanyikiza ruhonyanganda sida, tumaze kubona ko iyo ngwara isigaye iteye ikibazo.
Kukaba nkako urongoye ikigo cita bagendana izo ngwara zo mu mutwe cyo mu Kamenge CNPK avuga ko uko imyaka yagiye yiyongera abagwayi bagiye barongerekana. Kuva mu mwaka wa 2015 akaba ariho batanguye kongerekana cyane bageranije no mu myaka y'imbere. Frere Anselme Harimenshi avuga ko bigaragarira kukungene bagiye bongereza ibitanda baryamika akabagwayi.
Iki kigo CNPK kiramaze kwaguka mu ntamo cyari gifise ibitanda 60 muri ibyo harimo 30 by'abafasoni n'ibindi 30 by'abagabo. Ubu ibitanda by'abarwayi birarenga 170. Ejo abarwayi bose bashika 152. Ubuhinga bwo kuvura bwariyongereye.
Muri aba bagendana indwara zo mu mutwe haragwiyemo abakiri bato. Umuhinga yanonosoye ibijanye no kuvura izo ndwara mu kigo CNPK avuga ko hanini biva ku biyayura mutwe baba bihereje. Pierre Claver Njejimana abandanya asigura ko ingorane zo mu miryango zihanze kugwaruka arizo ntandaro zo gufata ivyo biyayura mutwe.
Iyo turi turaganira n'urwaruka rufata ibiyayura mutwe ruratubwira yuko bamwe batangura kubifata kubera igihari urungano bagendana, basanga abagiye umwe atoye abagenzi babi barutawe kubifata, hanyuma kubera cya gihari nyene ukabona aratabwe nabo arafashe hama abifashe bigaca bimugora kubihagarika. Hari n'abandi bakubwira bati twabifashe kubera ibibazo dufise mu buzima duhura navyo, ugasanga niba abantu batagira abavyeyi abana bo mu ibarabara bama mu ngora zitandukanye, bavuga ati nagafashe kano ka yabura mutwe nashaka gutora agatiro ngasinzira hama nkibagira ingora nyinshi ndimwo. Hakabaho rero n'abandi babinywa nyene kugira ngo baje gukora inabi, yego anavuga nkaho gurya rwari kusanga rufata nk'abantu ku nguvu rubanza kwidroga no gufata ibyo yabura mutwe kugira ashobore kubahuka ibyo rwahora rutinya gukora.
Ibintu biruko mu gihe abagwaza bavuganye n'isoko ry'ijwi rya Amerika bavuga ko batoroherwa kuronka imiti, hamwe bikava ku mikoro make ahandi naho bikava ko itaboneka mu mazu idandarizwamwo. Aha ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buvuga ko biko buragerageza gukemura ivyo bibazo mu kugwiza iyo miti ya bene izo ngwara hamwe no kwegereza abavuzi mu mavuriro mato mato nubwo badatomora urugero bamaze kubishikako.
This is a dancehall session. Eliakis music. Uri mwiza, uri kirenga, bazame singure bamazigiye ngugenzura. Uyu musire kamivuge kwa yuwa shaka. Uyu musire kamikubwire ko
Radijwi ry'America mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwabyumvise uyu munsi ni kuwa gatanu, twageze muri wa mwanya wo kubahakanye ko kuramutsa inshuti ababyeyi n'abavandimwe. Twatangiriye kuri Charlie na Nina barakubwira bati mfata unkomeze ndetse ntunde kure. Uwa mbere ni Hagena Imana, uracyabaho?
Yego.
Ikaze ku ijwi ry'America. Nuko.
Ego murakoze cyane. Ndagira ngo ntacyo umuryango wanjye.
Komeza.
Inshuti zanjye zose, abantu twiganye, nabo dukorana mu kazi.
Ukora he Hagena Imana?
Uri umwe we. Muri abantu bita mu Gisovu, ku Rwanda rwa Gisovu.
Nuko cyane, urakoze rero Hagena Imana.
Nk'abantu uri indirimbo.
Ibature rwose barakumva. Umurongo wawe ntabwo umeze neza, ariko reka tugushimire ko wahamagaye ku Ijwi rya Amerika. Twizere ko abo utahije baguteza amatwi bari bukomeze kuryoherwa n'aka karirimbo ka Charly na Nina bati mfata umkomeze. Radio Ijwi rya Amerika, twakire undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika, ni Martin. Uranyumva? Mukunzi w'Ijwi rya Amerika uri ku murongo, uranyumva? Ntabwo tuku, ariko ndumva telefone yawe, sinzi impamvu utavuga.
Ngiye kubwira masenge na mama ko tuzahorana ntuzigere umwumura. Ntumye ruri ndangwa akubwire, akubwire uko wansonze. Singuteze ibitangaza, oya, usibye rukundo ruzira amakemwa. Fata unkomeze, fata nundekure, oh fata unkomeze. Baby fata, fata.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira hano Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi ku wa gatanu muri wa mwanya wo kwakira intasho zanyu, tukabaha akanya mugatashya abakunzi, ababyeyi, inshuti n'abavandimwe. None Jean-Baptiste Ikaze muri kano kanya ko gutashya inshuti n'abavandimwe.
Yego yego ndiwe.
Urahagana he Jean-Baptiste we? Ni
umurenge wa Matimba.
Aha.
Mu karere ka Nyagatare.
Ngaho suhuza twumve.
Benda suhuza abavandimwe banjye bari Uganda mu nkambi. Nyirabashumba Daforoza. Ndatorwa n'ababyeyi n'abavandimwe twatoranye i Masaka ho muri Kigali. Ndasuhuza n'abandi bantu twabanye Tanzania mu nkambi yo mu Karero. Urakoze cyane.
Reka abo bantu suza bari muri Uganda tubaguturire akaririmbo ka King Saha vita Teddy Teresa.
Kulunge kuvile jiyo kugambe bifatako na ungambe bifatako na etedi hey kwa garanga boli siri kugeza kuli tedi kastan kuhuli de why don't you know kwa garanga boli siri kugeza kuli tedi kastan.
Radio Ijwi rya Amerika, woni King Saha arakubwira ati Teddy Teresa. Reka rero nshimire Joe na Mukhbir Yabaro bamfashije ku buhanga bw'ibyuma. Nshimire namwe mwese mwateze amatwi, mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma kuri mikro, ariko simbasize mwenyine. Ndabasigira David Lutaro ati Mile.
Kupangwe mekuwa pata shika. Ninaomba dada unipe dakika. Baby, baby, unene
katakata lakini nitakupata.